Imwumviriza nijwi rya Amerika. Mwaramutse nshuti namwe bagenzi tuzindukanye muri kano gatondo buri kumwe na Louis Bigirimana kuri mikro ini radio ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda twumvikanira kuri FM 99.9 na FM 95.2 mu Burundi nayo mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3
na mamashini afite ikoranabuhanga rigezweho nkuko muyabona aho gutunganya ibizamini byashoboraga gutwara amasaha 12 ubu ngubu gutunganya ibizamini bishobora gutwara amasaha 2.
Uyo ni umwe mu baganga basuzuma indwara ya kansere mu bitaro Butaro mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda avuga ku mashini zihutisha gupima kansere. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi zirimo aha barundi bahungiye mu Rwanda bibutse imyaka 2 iheze Burundi bugiye mu ruhagarara ni mu kanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ariko imbere yaho reka Rosine Munezero abashikirize ayavuga ujya nino ku isi yabateguriye. Rosine mwaramutse.
Mwaramutse Aloyiza, mwaramutse namwe mwese muduteza amatwi kuri radio y'ijwi rya Amerika. Makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Sudani y'umanuko. Ibanki y'isi yose yatangaje ko yatanze imfashanyo y'imiliyoni 50 z'amadolari yihaye Sudani y'umanuko mu ntumbero yo gufasha amashyirahamwe asanzwe ariko aratabara abasinzikajwe n'inzara muri icyo gihugu. Ivyo vyatangajwe n'umuvugizi w'ibanki y'isi yose muri Ethiopia. Ni mu gihe umushikiranganje w'ubutunzi muri Sudani y'umanuko yari yatangaje ko iyo mfashanyo igizwe kandi n'imiliyoni 8 z'amadolari agenewe kubaka ibarabara riva muri icyo gihugu rijya muri Ethiopia. Ivyo umuvugizi w'ibanki y'isi yose akaba yavyamiriye kure mu kuvuga ko atamafaranga arenze kuyajejwe gutabara abageramiwe n'inzara bazotanga. Avuga kandi ko amafaranga yose yaragenewe imigambi y'iterambere yahagaritswe bivuye ku ntambara iri muri icyo gihugu. Icegeranyo cy'asohowe n'ikigega cy'isi yose FMI mu kwezi guheze kivuga ko amafaranga ya Sudani y'umanuko yataye agaciro ku rugezo rw'ibice 370% mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Icyo cegeranyo kikavuga ko bisa nuko hata amafaranga y'agaciro ibankire ya leta isigaranye. Kigasaba kandi ko haba umugambi wo kunagura amafaranga no gusubiza agaciro amafaranga y'igihugu. Muri Zambia, umucamanza w'igihugu yarungitse urubanza rw'umunyapolitiki Hakainde Hichilema asanzwe atavuga rumwe n'ubutegetsi muri sentare nkuru y'igihugu. Hichilema amaze indwi zibiri atawe mu mvuto akazoguma mu munyororo nk'uko byatangajwe n'umucamanza bivuye ko atabasha afise bwo kwakira ibirego bijyanye no guhemuka. Igihugu cya Zambia gisanzwe kidaha uburenganzira bwo kwidegembya mu kurindira ko ubutungane bukora ku bantu baba bagirwa n'icyaha cyo guhemuka. Umuvugizi w'umugambwe Upende wa Hichilema Charles Kakoma yabwiye Ijwi ry'Amerika ko bashikirije iyindi sentare ibirego byo guhakana icyaha cyo guhemuka. Ishyirahamwe riharanira hagati y'akazi na muntu Amnesty International iranegura uburyo ubwo rubanza ruriko ruragenda rikavuga ko ari uguhohotera abanyepolitike. Ni mu gicaha cyo guhemuka cyo mwagira Hichilema akazohanishwa umunyororo w'imyaka 15. Igihano kiruta icyo kikaba ari icyo kwicwa. Kuri uyu wa gatatu inama nkenguzamateka na nshinga mateka za Leta Zunze za Amerika zakoranye n'abajejwe intwaro mu nama idasanzwe. Muri iyo nama abajejwe amategeko bashoboye kubaza ku bijyanye n'umutekano hamwe n'ikibazo kijyanye no guhagarika iterabwoba rikorwa na Kim Jong-un aramutswa Korea ya Ruguru. Abashikiranganji bari bitabiye iyo nama baje kwishura ku bibazo by'abashingamateka bari ujejwe kwivuna abansi Jim Mattis hamwe n'uw'imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Rex Tillerson. President Donald Trump nawe nyine yari yitabiye iyo nama mu mwanya muto hakaba yatangaje ko ari inama ikomeye. Mitch McConnell atwara abarepublikani mu nama nkenguzamateka yatangaje ko ikibazo kimuraje ishinga ari ibigwanisho bya nuclear bitunzwe na Korea ya Ruguru kandi bibangamiye umutekano wa Amerika. Amakenga nkayo yongeye kandi ashikizwa na John McCain arongoye umugwi ujejwe ibyo kwivuna abansi mu nama nkenguzamateka. McCain yabwiye Ijwi rya Amerika ko ibintu bitifashe neza na gato yamara ko igihugu cy'Ubushinwa gishobora kuganza ubutunzi bwa Korea ya Ruguru. McCain akavuga ko yizeye ko hari cyavuye mu mubonano President Trump yagiranye n'urongoye Ubushinwa Xi Jinping. Ibinyamakuru bikorera leta ya Iran byatangaje ko abajejwe umutekano bakorera ku mupaka wa Iran na Pakistan bashika kuri 10 bishwe, abandi batatu bagakomerekera mu gitero cyakozwe kivuye muri Pakistan. Abaguye muri icyo gitero bari mu gisagara cya Sistan Balochistan kiri mu manuko bushira ubuseruko bwa Iran. Umugwi w'abagwanyi witwa Jaish ul Adel watangaje ko ariwo wakoze icyo gitero. Mwamenya ko icyo gisagara kimaze imyaka itari mike kibangamiwe n'umutekano muke udurumbanywa n'imigwi idandaza ibiyayura mutwe hamwe n'imigwi y'abagwanyi. Mu gihugu cy'Ufaransa, Emmanuel Macron, umukandida ku nshuro ya kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu, yakomewe akaruru kuri uyu wa gatatu n'abashikiye uwo ahiganwa Marine Le Pen. Ni mu gihe yari yagendeye ihinguriro rikora ibikoresho byo mu nzu bivugwa ko rishobora kugara bivuye ku bibazo rifise mu gisagara cya Amia mu buraruko bw'igihugu. Marine Le Pen yari yagendeye iryo hinguriro amasaha makeyi imbere yaho. Macron yatangaje ko yaje kugendera iryo hinguriro mu ntumbero yo kuvugisha abakozi baryo. Yavuze ko byumvikana ko abantu bashavuye mu gihugu ko bategerezwa gufatwa ingingo kandi ko aricyo cyatumye agendera igisagara cya Amiens. Mwamenya ko icyo gisagara aricyo Macron asanzwe avukamwo. Mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu Faransa ku Imana ku nshuro ya mbere, Macron yakaba yarangije afise amajwi menshi kurusha Marine Le Pen bagiye kuzohiganwa ku nshuro ya kabiri ari nayo izoba ari ya nyuma. Abategetsi ba Turukiya batangaje ko bafasha abantu bashika ku gihumbi bongera bakura abapolisi 900,000 mu mirimo yabo bagirwa gukorana n'umuyisilamu Fethullah Gulen.
Hayi hari amakuru yo hirya no hino ku isi imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet wezi tatu radio yacu VOA akadomo com. Imyaka ibiri yarangiye ejo ku igenekerezo rya 2026 kwezi kwa kane umwaka w'2017 habaye mu gisagara cya Bujumbura imyerekano yo kuyamiriza ukwitoza ubwira gatatu kwa Perezida Petero Nkurunziza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Mbega inyuma y'imyaka ibiri hahindutse iki ku mugwa mukuru w'u Burundi? Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka abidukire ku mayange.
Ku igenekerezo rya 2025 kwezi kwa kane umwaka w'2015 niho mu mugambi CDD nari ndongoye icyo gihe bafata ingingo yuko umukandida wacu azoharanira igice cy'umukuru w'igihugu ari nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza. Ko mu mbaga rero muti mbega kuri iyo ngingo mwafashe hari icyo muyivuga ko iyo kuba mwatanze uwo mukandida nagira ngo ubwambere hoho mbanze nkeze nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza kubwira n'ubukerebutsi bwiwe kuko ngene muri ino myaka ibiri yabyifashemo naho nyine hari ibihugu byaduhaye umugongo bikadufatira ibihano. Nk'uko rero mwabivuze dufashe ingingo yo gutanga umukandida Petero Nkurunziza yitoze ku giti cy'umugambi CNDD w'igihugu mu matora y'umukuru w'igihugu haciye haba imigumuko ku itariki 2026. Nagira rero ndababwire yuko twaba twashinga umukandida Petero Nkurunziza cyangwa twaba twari gushinga uwundi mukandida, ibyo ni imigumuko mwabonye yabaye ku itariki 2026 z'ukwezi kwa kane mwaka w'2015 yari kuba kujya nyine mwabonye yabaye kuko ntibari ko bagwanya umukandida bari ko bagwanya umugambi wose umugambi CNDD niyo yari intumbero y'ubukuru.
Mwoba mufise ibimenyetso byerekana ibyo bintu mushikirije?
Yego turafise ibimenyetso kuko nagenda kubwire yuko mbere y'uko n'amatora aba ibyo byaravugwa yuko bashaka ko ubutegetsi bwose bukomoka ku mugambi CNDD buhava bwose burundu. Ibyo byaravugwa abari mu miryango tuvuga hamwe na leta ntarabivuga. Ni ukuvuga rero ko kuba twarashizeho umukandida Petero Nkurunziza yabaye ingimbarutso gusa yo kugira ngo baronke icyitwaza kugira ngo ijya migumuko ibe ariko nababwira tubwiye uko uwo twari kuza nawe akomoka mu mugambi cy'investment yamigwe mu kuri yari kuba kuko ntibarondera umuntu utaronze ubutegetsi bwose.
Amakuru batangaza cyane cyane abatavuga rumwe na leta avuga ko biyamirije cyane cyane ikiringo cya gatatu ntimuyemera.
Ariko ndayemera kubera ko ikanayemera n'uko inzira zose zerekana yuko umukandida w'umugambi cy'investment Petero Nkurunziza yari akwije ibisabwa n'amategeko zarakurikijwe ariko naho zakurikizwa ntibazemera ntibazitaho ntibari bazimizwe kuko nk'uko nakubwiye intumbero ntiyari iyo intumbero yari iyo kuvuga ntibeyire ubutegetsi bwose noneho ni nabyo ubona n'uno munsi iza kujya gufata no igihugu kujya gufata igihano Burundi ni kugira ngo bananize intwaro y'umugambi cy'investment hanyuma noneho abenegihugu bayimure hanyuma tuveko
gusenyura ubutegetsi imigomoko ibihano ivyo vyose bisa n'ibintu ataco vyashitse ko ariko icigaragaza nuko mu Burundi uarundi wa Kenya ikabukene n'ubwinshi eka n'umutekano urumva abantu bapfuye hirya no hino ibiganiro ntibisa n'ibiko biratera imbere ikintu ku bwanyu co tuma abarundi muri iki gihe gushika no mu Burundi wo kumutumba yumva ko afite amahoro tikeka ko hari umuntu ashaka kumuganagura canke eka umutekano we wifashe neza ikintu co tuma Burundi bwogora muri iki gihe inzira nyayo ni hiye.
Nibaza ko ikintu twiko turacamwo nk'abarundi nibaza ko hari n'ibindi bihugu byinshi ku isi byakiriye muri ino bihe twiko turacamwo ni kuvuga ko ikintu twiko turacamwo nivuga nk'ikintu co kudukebura nk'abarundi kugira ngo tumenye yuko tutatwezwa kwama tuzeye nize aha no kugira neza yuko ibikorwa bikuru bikuru igihugu kiba gikeneye nk'ibi byo guhemba abakozi n'ibindi bikorwa bitandukanye uno munsi biriko birakorwa ukuri kwamye bivanye n'uburyo turonka hano mu gihugu nyine kuvuga rero kuba hari abatwugariye ko bahora baduha imfashanyo bakugara byaduhaye kwikebuka kuraba noneho mbega nk'abarundi dushoboye iki twebwe nyine kuvuga rero nagenda kubwire ko ibi ni iby'umwanya muto nimba uvuga uti abarundi barakenye ibi ni iby'umwanya muto ejo twarabonye neza ko tugeza gukora kugira ngo natwe duteye imbere nk'uko ibindi bihugu byateye imbere ubushinwa n'ahandi uno munsi ibihugu bikomeye kubera ko byavuye hasi abenegihugu bo mu gihugu bakava hasi bagakora bakarondera uburyo bwose bakimbura kugira ngo bashobore mu ruhande runini rubaho kwibako ibyo rero turimo uno munsi nibyo bigitangura birababaza birafata akanya ariko ndakubwiye yuko Uburundi ejo cyangwa hirya y'ejo buzohaguruka amakungu agatangara.
Tukivuga ku makuru ku Burundi urukundo kurekuriranira no kudasasira indavya ikibi niyo majambo yagiye aragaruka ejo ku munsi wa gatatu igihe abarundi bahungiye Kigali mu Rwanda bariko baribuka mabi yashikiye Burundi kuva imyiyerekano itanguye. Mu gisabisho cyo kwibuka abaguye mu ngorane ziri mu Burundi umupadiri yakiremesheje yasabye ashimitse ko urukundo n'igihugu kirangwamo amahoro ari byo bikenewe kugira Burundi busubire kogorora. Inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Isengero rya Regina Pacis Remera aho bamwe mu mpunzi z'Abarundi bari Kigali bari bahuriye kugira basabira ababo baguye mu myiyerekano yatanguye kugeza 2026 ukwezi kwa kane 2025 mu gihe bari ko biyamiriza ko Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi ahiganira ikindi kirimo. Mupadiri yasomye misa yasabye abatwara Burundi n'abagwanya ubutegetsi bw'uno munsi gukora ibishoboka byose kugira ibyane mu Burundi birandurane n'imizi bazoraga abana babo u Burundi butagira amacakubiri.
Icyo ibibondo byacu bifuza bagenzi nuko umusuri izina mwobatera iteka mukabaronsa u Burundi butarimwo urwango mukabaraga u Burundi butarimwo kigoyi butarimwo inzara mukabaronsa u Burundi mu gihe bariko barayaga bamwe n'abandi badapfa amamuko yabo atanumwe ashobora kugira iyo yamuka cyangwa ngo azire ubwoko bwiwe cyangwa ngo azire ko yashikirije icyiyumviro cyiwe yaramutse agiseruye bacubahirize kumbure yahuvye bamufashe kuronka umuco ngivyo iz'abana b'u Burundi abari mu buhungiro n'abari mu gihugu twifuza kuronka.
umwe mu bari bitabiriye iyo misa yari no mu bakoze imyerekano mu nyuma gahunga yatumenyesheje ko ingorane bahuye kuva batanga imyerekano ari nyinshi ariko ko biteguriye gusubiza hamwe n'abasigaye mu Burundi kugira bubaka igihugu cyabo
ndabyibaza ko bizotinda bikagera hakagera aho tuzonywana twese kuko twese turi bene Burundi ruzogirwa tugwaguye Burundi nubwo na twahunze tugahunga benshi nabi cyane igihe kizogera rero ndabyizeye ashikumbure ijana kwijana igihe kizogera duhariranire twibagire kumbura ibyatubaye ko hanyuma twunga umwe twubaka igihugu kuko tudahariraniye igihugu kizoguma kwa kundi ntituzigera twubaka igihugu cyacu turi hamwe kuko tutari hamwe Burundi buguma butabagurika ariko turi hamwe turabwubaka ni procedure ndende ariko hazogera
mu ntumbero yo kwibuka ibyabaye mu Burundi kuva muri uko kwezi kwa kane haremeshejwe ikiganiro kugwaruka aho Armel Niyongere umwe mubaremesheje ikiganiro kijanye n'uruhara rw'ugwaruka mu kugwanya ukudahana ivyaha yamenyesheje ko mu gihe abarundi boje hamwe bakumva kamaro ko kudahana ivyaha atakura abankunzi igihugu coheza kikogorora
igikorwa gishobora gukorwa nuko abarundi bategerezwa kuja hamwe mu mibereho yabo mu mico yabo mu vyiyumviro vyabo biba bitandukanye ariko bakaja hamwe bakagwanya umwanse w'amahoro aho rero tuhamiriza abarundi yuko boja hamwe hama tukagira unani rumwe tukiyamiriza uwo wese ashaka guhohotera kiremwa muntu uwo wese ashaka gufata ku nguvu abakenyezi uwo wese ashaka kurengera amategeko no kuyahonyanga
Desiratungimana Kigali Ijwi rya Amerika
icegeranyo cy'ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe RSF kubijyanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu isi cy'uyu mwaka cyerekana ko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ubangamiwe kurusha uko byigeze kuba mu karere k'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko EAC Burundi nibwo buza ubwa nyuma bukaba bukurikirwa n'u Rwanda rero je berika neza aratubwira ido nido y'ibiri muri ico cegeranye
igihugu kiza ku isonga mu kubahiza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ku isi ni Norvège kiri ku mugabane wa Buraya ikurikirwa n'ibindi bihugu bitanu navyo nyene biri mu buraruko bwa Buraya ivyo navyo uko bikurikirana kuva ku cya kabiri ni Suède Finland Denmark hamwe no Hollande mu bihugu 180 ishira hamwe ryamenyesha amakuru tagira imbibe ya RSF ryagizemo amatohoza ikizi ubwa nyuma ni Korea ya ruguru iri ku mugabane wa Aziya ikakurikirwa na Eritrea yo muri Afrika ku mugabane wa Afrika igihugu kizi ubwa mbere ni Namibia kiri mu kibanza ca 24 igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiza mu kibanza ca 43 kikaba catakaje ibibanza bibiri ugereranije n'umwaka uheze mu bihugu bitandatu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko ya EAC Tanzania ni ifite ikibanza cyiza cya 83 nayo Burundi bukaba bwa nyuma ku nimero 160 bukaba bukurikirana n'u Rwanda mbega none nize nzigura ishyirahamwe RSF ritanga ku manota yahawe Burundi n'u Rwanda duhereye ku Burundi bwatakaje ibibanza bine byose ugereranije n'umwaka uheze RSF rivuga ku bijyanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru byunyutse kuva mu mwaka wa 2015 aho haba gushaka guhirika ubutegetsi iryo shyirahamwe risigura ko amaradiyo yigenga yaturiwe icyo gihe bituma havuka mu nyuma imenyesha amakuru biteye amashurwa leta gusa RSF inamenyesha ko abamenyesha amakuru bahamagawe n'abategetsi akatari gake kugira ngo bahindure inkuru baba bakoze rikabandanya gyibutsa ko abamenyesha amakuru baharurwa mu mirongo bahunze igihugu mbere bamwe muri bo bakaba baronderwa n'ubutungane bubagiriza ko bakoranye n'abashatse guhirika ubutegetsi ishyirahamwe ry'abamenyesha amakuru batagira imbibe rinagaruka ku inyuruzwa ry'umumenyesha amakuru Jean Bigirimana mu mwaka wa 2016 n'ubatawuramenya irengero ryiwe nkuko bihana imipaka Burundi n'u Rwanda birakurikirana kuko u Rwanda ruza mu kibanza cy'159 icyo gihugu kirerwa ko naho cyashyizeho itegeko rishasha kuva mu mwaka wa 2010 ryanatumye internet kwiragizwa mu gihugu cyose abamenyesha amakuru babuzwa canke bagategekwa uburyo bakoramo inkuru gushikaho nabo nyene bihinduka ubuzima bwabo busanzwe RSF rivuga ko genocide yakorewe abatutsi mu 1994 yatumye ibinyamakuru byose bivuze bidahimbaye ubutegetsi bityo bifatwa nk'ibicanishamo abantu ritanga akarorero k'iradiyo y'abongereza BBC igisata cy'ikinyarwanda yugawe kuva mu mwaka wa 2015 ishyirahamwe ry'abamenyesha amakuru batagira imbibe rivuga ko naho muri iyi myaka iheze atahonyangwa ry'agateka k'abamenyesha amakuru ryabuzwe rwose mu Rwanda bidasigura ko ritabaye ahubwo ko ari ukubera benshi muri bo bataye bakomoka RSF rirangiza rivuga ko rifise amakenga kw'amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi k'umunani uyu mwaka mu Rwanda ashobora kuba intandaro y'uruhagarara hagati y'ubutegetsi n'itangazamakuru nubwo biruko u Rwanda rwungutse ibibanza bibiri mu mwaka ugereranije n'umwaka uheze icegeranyo cy'umwaka w'2017 cy'ishyirahamwe ry'amenyesha makuru batagira imbibe kivuga ku bwigenge bwo kumenyesha makuru butari bwigere bubangamirwa nk'uko biri ubu. Mu mwaka uheze abamenyesha makuru 74 nibo bishwe ku isi yose naye abarenga 345 barafungwa. Eroje burika neza Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika amakuru ku magara y'abantu. Ubuyobozi bw'ibitaro bya Butaro biri mu karere ka Burera mu bajaruguru y'u Rwanda bwabwiye ijwi rya Amerika ko inyuma yaho baronkeye imashini zitatu zipima indwara ya kansere bituma akazi kanyaruka. Ibi bitaro bifashwa n'umuryango wa Clinton Foundation wa Bill Clinton yahoze ari umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Eric bagira ubusa yaragiye Iburera kuraba uko izo mashine zikora.
Iyi mashini ubu ngubu uko mubona iri gukora biriya bigifite mu bizamini by'abarwayi, ni ukuvuga ngo iri mubona iri gukora byakagombye kuba bikorwa n'ukuboko k'umuntu. Ariko yo ibiri programme uburyo iri kuvana mu bizamini by'abarwayi igenda ibishyira muri ziriya solution zitandukanye kugeza igihe birangiriye kabitunganya noneho ukaba wabireba n'ijisho ryawe.
Turi mu cyumba gipimirwamo ibizamini by'abaketsweho indwara ya kanseri n'izindi ndwara zisanzwe kizwi nka laboratwari mu bitaro bya Butaro by'akarere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda. Dr Deo Ruhangaza aradusobanurira imikorere y'imashini nshya zifashisha ikoranabuhanga mu gutunganya ibizamini ku baketsweho indwara ya kanseri.
Amahirwe yo kwibeshya aba ari makeya kurusha kwibeshya ukoresheje umuntu wowe uri kubikoresha intoki.
Uyu muganga mu bitaro bya Butaro nawe ari mu basuzuma indwara ya kanseri. Ijwi rya Amerika ku izi mashini zuje ikoranabuhanga ibi bitaro byabonye mu mpera z'umwaka ushize 2016 zihutishije gahunda yo gutunganya ibizamini bya kanseri.
Ni amamashini afite ikoranabuhanga rigezweho nk'uko muyabona, aho gutunganya ibizamini byashoboraga gutwara amasaha 12, ubu ngubu gutunganya ibizamini bishobora gutwara amasaha 2. Uba ufite umurwayi wihutirwa ushobora gushyiramo ibizamini bye muri ayo mamashini akabitunganya ku buryo niba yahageze saa mbiri za mu gitondo saa tanu igisubizo cye gishobora kuba kibonetse akajya kugishyira abaganga bashinzwe kumuvura bakagisoma. Ni uwo mwihariko imashini ziyongere. Undi mwihariko zifite ni gukora ibizamini by'abarwayi benshi icyarimwe, ni ukuvuga ngo guhera saa mbiri kugeza saa tanu dushobora gutunganya ibizamini by'abarwayi barenze 200. Mbere twafataga abarwayi batarenze 40, hagati ya 25 30 cyangwa 40 babaye benshi. Gutunganya ibyo bizamini byabo bikagenda bigatwara amasaha arenga 12.
Nubwo ubuyobozi bw'ibitaro bya Butaro mu karere ka Burera butagaragaza mu mibare amafaranga n'umwanya byatwaraga kohereza ibizamini bya kanseri hanze, izi mashini zikoresha ikoranabuhanga rihambaye zitaraboneka bukomeza gushimangira ko hari icyagabanutseho gifatika kuri buri ruhande. Gusa na n'ubu imbogamizi zo ntizibura mu gupima no kuvura indwara ya kanseri,
cyane cyane ku bijyanye n'uburwayi bwa kanseri. Nk'uko abarwayi bakunze kugera kwa muganga uburwayi bwarakuze, hakenewe inyigisho zihereye ku rwego rw'ubuvuzi rwo hasi mu bigo nderabuzima, mu midugudu, mu majyanama w'ubuzima. Abantu bagasobanurirwa uburyo ibimenyetso by'indwara bimeze, hakaba n'ikindi kintu cy'uko abantu bakishyiramo ko ari uburwayi budakira.
Kuri izo mbogamizi hiyongeraho ko ibitaro bya Butaro bitagira abakozi bahagije basobanukiwe gukoresha izo mashini zitunganya ibizamini by'indwara ya kanseri. Hiyongeraho ko bitewe n'uburwayi hari ubwo abaganga basanga umurwayi aza gukenera kumuvura hifashishijwe uburyo bwa radiotherapy na bw'imashini ziri mu mahanga bigasaba kumwoherezayo. Muri uku kubura inzobere kuri izi mashini yigize ikibazo cyangwa se ikeneye amasuku, birasaba kuyohereza ku ruganda cyangwa se hakaboneka umuntu uturuka ku ruganda rwazikoze kugira ngo abashe kuyisubiza mu buryo. Tuvuye mu cyumba gisuzumirwamo ibizamini by'abarwayi. abarwayi kanseri twakomereje mu cyumba abarwayi babarizwamo madame Jeannette Ingabire amazu kwezi gusaga arwaye kanseri yo mu igufa uyu komoka irubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda avuga ko yagannye Butaro akeka ko ashobora gutakaza ukuguru kwe ariko arabona hari ibyizere
katangiye akantu gato yakari kugenda kare kubyimba bakandira ngo nibirogano nkajya mu kinyarwanda kunywa imiti mbona biri gukomera njya mu kizungu
ibi bitaro bya Butaro n'umwihariko nk'ibitaro by'akarere bisuzuma bikanavura kanseri byivuriza abakomoka hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo ubuyobozi bw'ibi bitaro bubarura hagati y'icyenda n'icumi ku ijana by'abarwayi bayigana b'abanyamahanga bivuza kanseri barimo abakomoka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu yindi mijyi y'icyo gihugu abava mu Burundi ndetse no muri Uganda imibare y'ibi bitaro igaragaza ko kuva mu 2012 ubwo byatangiraga gusuzuma no kuvura kanseri n'amagingwa ya iri hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 450 by'abivuza kanseri ubuyobozi busobanura ko kanseri ubwayitiyo ngera ahubwo ko bigaragara ko hari abantu bari barabuza aho bayisuzumishiriza biryo kuko bagenda bamenya ayo makuru barushaho gukanguka kugeza ubu hari iganza kanseri y'inkondo y'umura n'iyibere ku bagore zikurikirwa na kanseri y'abana cyane yo mu maraso nyuma y'ibi bitaro biterwa inkunga na Clinton Foundation n'umuryango uri mu maboko ya Bwana Bill Clinton wahoze ategeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika haza ibitaro bya kaminuza CHUB biri Butare CHUK nabyo bya kaminuza ibya gisirikare biri Kanombe n'ibyitiriwe umwami Faisal mu mujyi wa Kigali byose bifite ubushobozi ubuzi bwo gupima kanseri akabagira ubusa ijwi rya Amerika iburera mu majyaruguru y'u Rwanda
radio ijwi rya Amerika ubonaho nimwumvirize ijambo rishikiriza imigabo n'imigambi ya Leta z'Ubumwe za Amerika ku bibazo bitandukanye birabisi
Urunani hagati ya Leta z'Ubumwe za Amerika n'Ubuyapani ni nkingi y'amahoro iterambere n'ubwigenge mu karere ka Asia na Pacific Ibyo byatangajwe n'icyegera cya Perezida wa Amerika Mike Pence mu rugendo aherutse kugira muri ako karere amenyesha ko ku ntwaro ya Perezida Donald Trump Amerika yiyemeje ku runani hagati y'igihugu ciwe n'Ubuyapani no kwiyemeza ku byerekeye gukingira ivyivyo bihugu bibiri byubakiye hamwe haraheze ikiringo kitari gito Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizokomeza uruhara rwazo mu karere ka Asia na Pacific Mike Pence avuga ko Ubuyapani buzogira uruhara rukomeye kurushiriza mu myaka iri imbere kandi ko Amerika n'Ubuyapani bizobandanya gukomeza gukorana mu mugambi wo kwivunira hamwe umwansi icegera cha Perezida wa Amerika Mike Pence avuga ko bari hamwe bazokingira amategeko akarere ka Asia na Pacifique kagendera ko kugira gatera imbere atangaza ko bazokingira ubwigenge amenyesha ko bazokingira ubwigenge bwo kugira uruja n'uruza mu mazi y'ibahari mu gice cyo mu manuko bw'igihugu cy'Ubushinwa no mu kirere cyo hejuru yaho hamwe n'ubundi buryo bwemewe n'amategeko bwo gukoresha amazi iyo muri ico gice cy'ibahari cyangwa handi Pence avuga ko bazokora kugira babone ku budandaji bubaye atantambamye mu mazi y'ibahari mu bice byose byo ku isi Mike Pence avuga ko ingingo y'igihugu cya Korea yaruguru yo kubandanya umugambi wereke ibigwanisho ruhonya nganda bigeramiye bikomeye amahoro n'umutekano w'akarere ka Asia na Pacific Mu kiringo kirenga imyaka 20 Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bicuditse byarakoze kugira bitume Korea ya ruguru isambura ibigwanisho ruhonya nganda byayo biciye mu mahoro hamwe no kugabanya ububabare bw'abanyagihugu. Yamara Korea ya ruguru yishuye mu kwiyorobeka no kutubahiriza ibyo yemeye mu kubandanya kugerageza ibigwanisho ruhonya nganda n'amamisil. Nguko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yabitangaje ngo igihe cyo kwihangana cyararangiye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizobandanya gukorana n'Ubuyapani n'ibindi bihugu bicyuditse mu karere, Ubushinwa n'ibindi bihugu byo ku isi kugira iremere Korea ya ruguru amenyesha kwivyo bazobikora kugeza Korea ya ruguru ihevye imigambi yerekeye ibigwanisho ruhonya nganda na misiri. Muri icyo gihe icyegera cya Perezida wa Amerika Mike Pence avuga ko uburyo bwose bushobora gukoreshwa kugira bugondoze Korea ya ruguru buzokoreshwa. Amenyesha ko barondera gupima ukwiyemeza kwa Amerika bomenya ko Amerika izotsinda igitero icyo ari cyo cyose mu gutanga inyishu ikwiriye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizoguma zirondera amahoro yamara ku ntwaro ya Perezida Trump Amerika ngo iriteguye kandi iri magabo.
Iyo gari jambo ry'intangamarari bashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio ya Amerika ibiganiro byacu muri aka kanya birangiriye ngaha mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri mikro amakuru avugwa irya nino kwisi nayo twashikirijwe na Rosine Munezero. Facile niwe yashize hamwe ibi biganiro ariko tubibutsa ko ibiganiro bica ku ijwi rya Amerika bibandanye.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.